Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Kuri mikoro muri kumwe na Jefiden Yongabo. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ririyamiriza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa n'umugwi Severe. Emmanuel Nkurunziza atwara iryo shyirahamwe avuga ko uwo mugwi ufise intumbero za politiki.
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2020 yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye.
Yamara Pierre Kavenda yicariye arongoye umugwi Severi wese ko abibona.
Mu mezi ari imbere Severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri, ukuri kubohora, ukuri kuremurura baremerewe, ukuri kufasha abarundi kubana bubahana, ukuri kudafatira mu kivunga.
Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru tubafitiye, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidele, turahera aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump ntagikuwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu inyuma yo kwezwa na Sena ejo ku munsi wa gatatu ku byaha bibiri inama nshingamateka yari yaramwegetseko. Yejejwe mu gihe hasigaye amezi icyenda imbere y'uko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe, aho Perezida Trump arondera manda ya kabiri mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Perezida Trump yamye avuga ko abademokrate bamye barondera kumukura ku butegetsi mu cyo yise uguhigwa nk'umurozi. Ubu naho arashobora kwigamba avuga ko yabatsinze. Trump ahaye abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu myaka 2044 ya kahise k'Amerika yegetswe ko ivyaha n'inama nshingamateka, ariko mu nyuma akezwa na Sena akagumizwa ku butegetsi. Abaye kandi umuperezida wa mbere wa Amerika yejejwe ariko akazosubira kwitoza kugira arongore iyindi manda ya kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ririko rirasaba imfashanyo y'imiliyoni 675 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha gukinga k'umugera wa Ebola udatandukira isi yose. Menshi muri ayo mafaranga azofashishwa ibihugu bifise ibisata by'amagara y'abantu bitishoboye kugira bakingire abanyagihugu bavyo mu mezi atatu. OMS ivuga ko abantu 244,363 bamaze kwandura, abandi 490 bakaba bamaze gufa mu Bushinwa, hamwe n'abandi 191 bamaze kwandura hanze y'Ubushinwa. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ashikiriza ko abantu botekana ntibagire ubwoba ko hari ibiriko birakorwa kugira uwo mugera uhagarikwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Kenya yashikirije ko ibihugu bya Afrika bikwiye guhabwa umwidegemvyo guhitamwo nimba vyogirana imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke n'Ubushinwa. Agabisha ibihugu rutura ku isi gushaka gucanishamwo umugabane wa Afrika. Perezida Uhuru Kenyatta yabivugiye ejo ku munsi wa gatatu mu rugendo arimwo aha i Washington, aho hanuganurwa ko Amerika ishaka kuganira na Kenya ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bwisanzure. Presidensi ya Amerika yashikirije ko Trump ategekanya kuvugana na Kenyatta ku migambi mishasha kugiranira imigenderanire mu gisata cy'ubudandaji. Naho umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo azokora urugendo rwa mbere mu karere ka Afrika ko munsi ya Sahara, byatangajwe n'ubushikiranganji arongoye ejo ku munsi wa gatatu. Pompeo azogendera Senegal, Angola na Ethiopia kuva ku itariki ya 15 gushika 19 z'uku kwezi kwa kabiri, ahazobonana n'abakuru b'ivyo bihugu. Pompeo ategekanya kandi gushikiriza ijambo ku cicaro c'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika i Addis Abeba muri Ethiopia. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso hamwe na y'abashingamateka azotunganywa ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2020 nkuko byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu. Perezida Roque Marque Christian Kabore azosubira kwitoreza iyindi manda muri ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero gihanzwe n'imirwi y'iterabwoba. Kabore yagiye ku butegetsi muri 2015 aba perezida wa mbere atowe kuva Blaise Compaoré yirukanywe ku butegetsi n'imyerekano y'abanyagihugu inyuma y'imyaka 27 yaramaze atwaza igitugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta z'ubumwe za Amerika zizotangura gushyira mu ngiro amategeko abuza abimukira b'ibihugu bimwe bimwe kwinjira muri Amerika ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Trump, leta ya Trump ivuga ko izo ngingo zafashwe ku mvo z'umutekano wa Amerika. Ibihugu bya Birimaniya, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan na Tanzania byongewe ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu vyegwa n'iyo ngingo, navyo vyari Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Venezuela na Korea ya Ruguru. Abanyagihugu b'ivyo bihugu bitandatu byongewe ko ntibazohabwa visa z'ubwimukira kiretse batanze ibisobanuro bihagije, ariko visa zikazobandanya zihabwa ba mukerarugendo abikorera utwabo hamwe n'abaza kwivuza ha muri Amerika. Nayo muri Malawi, Perezida Mutharika yategetse abashingamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi ihe yabaye bifutwa agatunganywa ayandi.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Rwanda, aho urwego rujejwe itohoza ry'ivyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko rwatanguye iperereza ku munyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane ajejwe ibwirizwa shingiro mu Kamana Olive yaramusavye guca mu cuma gisaka abinjira mu nyubakwa ya Grand Pension Plaza mu gisagara cya Kigali, aho kubikora akamusunika akagwa hasi. Umuvugizi w'ubwo rwego yabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo muyobozi akurikiranwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi kuri inkuru tumvise mugenzi wacu Asumtakaboye.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. Nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, urwego rw'ubugenzacyaha RIB gutangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha. Umuhoza Marie Michelle uvugira uru rwego yabibwira Ijwi rya Amerika.
Yego, nibyo bikorwa by'iperereza byaratangiye.
Ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza?
Ati na kimwe kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze, iperereza ni ngombwa. Ushobora kubikora mu bikabera mu muhanda, ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri tayari guhita akora iperereza. Niyo yaba hari ubu nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga buhamwe. Iperereza ni ngombwa cyane.
Ubwo ni icyaha akurikiranyweho?
Ni ugukubita no gukomeretsa.
Icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye?
Icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Igihano ni hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5.
Nyuma y'amasaha asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje ku byabaye, ntabwo byari bikwiye kuri jye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubu nzisabiye mu ruhame, nzisaba abantu bose muri rusange.
Amubabare ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro, ariko ibikorwa by'ikurikirana cyaha ntabwo imbabazi zibikoraho.
Kuri wa kabiri kandi ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke mu rwego rw'ubugenzacyaha kugeza ku myaka 5. Asumtakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri kiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi ahishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ASE Genocide Canada ryiyamiriza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu rwandiko ryashize ahabona iryo shyirahamwe ry'abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka nk'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Abarundi basaba leta kwitondera icyo gikorwa kugira ntigicanishiremo abanyagihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Igikorwa cy'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntikivugwa ko rumwe ishami gishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi ASE Genocide rikorera mu gihugu cya Canada ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi. Ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusange biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cagiye kiracamwo. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ASE Genocide Canada aranegura ko uwo mugwi Sever uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusange hamwe n'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa. Umwaka Sever uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza ati Sever ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari vyo.
Nk'akarorero mu gice ca Karuzi aho mu mpera z'uku kwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu intara ya Karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuzwe avugwamo na cane cane mu ntara zo hagati mu gihugu eka Karuzi, Gitega, Muramvya n'ahandi hose ashano navuze hakuru hakuru tutibagiye za Ruyigi, Kayanza, ikorona nk'igihugu cyose. Akaba ari cyo gituma rero twitwahakanye yuko Sever ibandanya ibesha amakungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahambwe abarundi bishwe mu mwaka w'amajana mirongo irindwi na kabiri ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cyose cyerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ibyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha abarundi nk'uko bivugwa bizimiza ukuri.
Mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi Sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ivyo baranguye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda.
Umugwi Sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'abantu amajana atanu na batanu bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Ico gitigiri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke ikaritiye. Ibyo bitigiri bikaba byavuye mu vy'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Hariho rero n'abandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ivyabo.
Abagize ASE Genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko uwo mugwi Sever ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora. Bibaza igituma atabinogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka.
Sever hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese arahira uwamugabiye. Je tumicambere dusaba nuko iyo Sever ibikorwa byayo bihagarara rikazosubira kukorwa ari uko agiye mu wigenga
ndayicariye arongoye uwo mugwi Sever wewe siko abibona
mu mezi ari imbere Sever zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
si ase genocide gusa rivuze ko ibikorwa bya Sever birimo amahinyo kuko n'abatavuga rwe na leta canke amashami yigenga co kimene mu gwiwa oni ujejwa gateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga ndayiceriye arongo yo mu gwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 avuga ko abawagireza guhengama arabashaka kuwambika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego yo mu Sever washyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008 yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera Pierre Clavenio Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kandi mu gihe isibe ry'inzige rimaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika y'Ubuseruko n'ihembe rya Afrika, leta y'u Burundi itangaza ko umuti nyamukuru ari kuzinoba no kuzifungura. Umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema asigura ko no muri kahise ari wo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza. Eroje buri kaneza afise ibindi kuri inkuru.
Kuva Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema. Ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cane cane mu kingira imbibe z'u Burundi no kugwanya bakava amahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 1998. Ubwa kabiri hari kuri Republika ya Kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nkwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987. Ku ntwaro ya Bagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura. Nubwo abategetsi niwo muti batekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi. Deo Guide Rurema mushanganje urimye n'ubworozi yabitangaje muligano ya hamesha makuru kuri uyu wa kabiri. Kuboba batangazwa nuko inzige zishobora kuribwa Bwana Rurema arabasigurira akanabamana n'amakenga.
Twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tuyifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani hari mu muceri twarabyihereza kabisa. Urumva rero naho izo nzige zatera umwamwezi Gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura. Naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura ngira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba kugira ico gisida zigashika
zubazaje zose twozifungura.
Umushinganje urema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika.
Ushiraho mugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru w'umushikiranganje nabo dufashanya mu iterambere n'abajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare. Gushiraho integuro yo gukinga ikiza nikidushikire kiturumbuka utunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze gutegwa n'ibyo biza by'inzige. Gushiraho ubuhinga bwo gutuma tumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu. Guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazi.
Hateye ibihugu vya Kenya, Ethiopia, Sudani y'umanuko, Eritrea na Somalia. Mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike. Ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza ku mwaka w'2005. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kabiri yacikirije ijambo ngarukamwaka ku Banyamerika rigenewe kubagaragariza uko igihugu gihagaze. Mu bintu bikuru yerekanye n'uko igihugu gihagaze neza mu bijanye n'ubutunzi. Mu bitatangaje benshi bakurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire hagati ya Amerika n'ibihugu byo mu karere ka Afrika nuko ataco yavuze kuri ako karere. Mu bavuga ko batangaye harimo Olivier Kamanzi ayoboye urunani rw'abacuruzi b'abanyafrika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce aba mu gisagara cha Chicago. Avuga ko iryo jambo Perezida Trump yarishikirije mu gihe Amerika iri mu bihe bidasanzwe. Yari kuri mikro na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ibyo yavugaga mu by'ukuri urebye koko hari ibyo yavuze biri byo yibanze cyane ku bukungu bwa Amerika. Yibanda kintu cya kabiri yibanze ku mutekano mu gihugu imbere n'ibindi bijyanye na ndimukira. Ibyo byose no kwerekana ko by'ukuri ari we uteje igihugu imbere mu by'ukuri ari umuperezida udasanzwe. Ibyo ariko urebye nk'uko nawe ubizi hano muri Amerika urwego rw'ubukungu mu by'ukuri bwifashe neza, icyo ntabwo yabishe.
Uvuze ko yabivuze mu mwuka udasanzwe ubwo Inteko Ishinga Amategeko yari imaze iminsi yiga niba yakwemeza ibyaha umutwe w'abadepite wamureze. Byagaragaye ubwo Perezida Trump ubwe akigera mu Nteko Ishinga Amategeko kugira ngo ageze ku baturage iryo jambo ntiyigeze akora mu kiganza cy'umuyobozi w'umutwe w'abadepite uba wakiriye Perezida, ndetse haza no kugaragara umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi atabura ijambo rya Perezida Trump ubwo yari arangije kurigeza ku Banyamerika. Ibyo ni ibintu bidasanzwe muri politiki y'iki gihugu.
Nibyo koko byaragaragaye Perezida Donald Trump yaherezaga ijambo ribugezeho ku Banyamerika arihereza Madame Pelosi utegeka umutwe w'abadepite anariha uriya vice perezida we bakorana. Icyo gihe uriya mudamu uyobora umutwe w'abadepite yashatse kumukora mu kiganza ngo amusuhuze, Trump aramwirengagiza yanga kumusuhuza. Ikindi nacyo nk'uko umaze kubivuga cyagaragaye kidasanzwe nuko arangije ijambo uyu mudamu Peruzi ijambo rye yariciye ko kwerekana ko iryo jambo nta gaciro bifite mu maso ye. Icyo kintu rero ni ikintu kimwe kivugwa mu makuru cyane cyane bikubona yaraciye iriya jambo, nk'abarepubulika baribibona nk'aho ari agasuzuguro gakomeye cyane ari nk'icyaha, abademokrati bo bakabifata nk'aho nyine bavuga ati uyu umuperezida twasezereye we nta nubwo twagombaga kumwakira mu nteko ishinga amategeko hariya yaje kugezaho ijambo abanyamerika n'isi yose. Ni ikintu kidasanzwe muri iri jambo, mu by'ukuri byabaye mu bihe bidasanzwe.
Hanyuma mu bijyanye n'umubanyi n'amahanga, Perezida Trump yagarutse ku mibanire ya Amerika n'ibihugu bitandukanye, umugabane w'Uburayi, agaruka ku mugabane wa Aziya, agaruka ku byo arimo gukora mu burasirazuba bwo hagati, mu majyepfo ya Afurika muri za Venezuela. Ariko nta jambo na rimwe ryigeze ryumvikana muri iryo jambo Perezida yagejeje ku Banyamerika agira icyo avuga ku byo Amerika yitegura gukorana n'umugabane wa Afurika. Ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe.
Nibyo koko rwe murabivuze, ariko kuri twebwe ntabwo tubifata nk'ikintu kidasanzwe, kubera ko Trump kuba yafata ubutegetsi Afurika ni ikintu atigire yitaho, ntabwo yigize ahiha uruhare rukomeye cyane. Urebye nk'abandi ba perezida bose bagiye bafata ubutegetsi, uribuka nka Perezida Obama muri manda ye ya mbere yasuye Afurika, akarere ka Afurika, ariko biragaragara ko Trump agiye kurangiza manda ye adasuye Afurika. Urebye na Secretary d'Etat Burundi, ubundi abandi bajyagaho babaga barageze muri Afurika inshuro nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika, ariko na Secretary d'Etat umuhagarariye nawe wabara nk'inshuro agiye muri Afurika, sinzi nimba ari n'imwagiyeyo, ntabwo mbyibuka neza. Bigaragara yuko uruhare aha ubutegetsi bwa Trump aha kuri Afurika ni buke cyane, ni buto cyane.
Uwagiyeyo yari Rex Tillerson, ndibuka ko icyo gihe ari nabwo yahamagajwe kugira ngo bamusezerere mu kazi. Hanyuma Mike Pompeo we ngira ngo yagiye gutanga ijambo muri kaminuza i Cairo mu gihugu cya Misiri.
Nibyo, urumva ishuri ebyiri gusa bya Secretary d'Etat nihe cyane. Nye cyane ugereranyije n'abandi ishuro bajyaga muri Afurika, wasangaga Afurika bayiha uruhare rugaragara, ariko muri administration ya Trump nta manda ye ya mbere urebye, wenda twizeye ko naramuka towe muri manda ikurikiyeho azayiha uruhare rugaragara, nk'uko aho uruhare rugaragara nk'akarere ka Aziya, nk'Uburayi n'utundi turere two ku isi, twizeye ko azagerageza kureba ko Afurika nayo ari umugabane nawe ugomba guhabwa uruhare rukomeye muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika.
Olivier Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugaga rwitwa Africa Global Chamber of Commerce, akaba aherereye mu mujyi wa Chicago muri Leta Illinois. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu ha Radio rya Amerika kugira ngo tuganire, Bwana Kamanzi.
Edi, murakoze cyane kuba mwantumiye.
Njuti mwese mukunda Radio rya Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no muri Kinyarwanda. Hano muri studio ya 5 muri 10 na Joy Diane, ni nahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro